VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kirwanda. Niwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri itariki ndwi y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2016 muri kumwe na Frederic Nkunikije
na Rosine Munezero.
Islam si terorisme subyicanye, Islam yitoteza uyo muntu wese yumwicanye ngo mu izina rya Islam mu izina ry'umwicanye.
Uyo ni umukuru w'ishyirahamwe ry'abayisilamu mu Burundi, Sheikh Sadiki Abdallah Kajandi. Iyi nkuru cyo kimwe n'andi makuru arimo inkuru yerekeye imfashanyo yo kugarukira abanyagihugu mu Gatumba basinzikajwe n'imyuzurira, hamwe n'inkuru yerekeye umugambi wo kurwanya ibiturire mu ntara zo muri Aruko. Turagaruka ko mu kanya kari imbere.
Abanyagatumba 280 bahuye n'ibyago byaturutse ku myuzurira yo mu mezi abiri aheze muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura. Uyu munsi kwa kabiri baronkejwe imfashanyo z'imfungurwa. Izo mfashanyo zarungitswe n'umwami wa Maroc, zikazofasha abayisilamu bari mu bayironkejwe gushobora kubaho muri iki kibingo cy'amafungo. Iyi nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Iyo mfashanyo yatanzwe ku banyagatumba 280 bahuye n'ibyago mu gihe cy'imvura iheze, abenshi n'abayoboke b'idini rya Isilamu. Iyo mfashanyo igizwe n'itoni zine z'umuceri, itoni zine z'ibiharage, itoni imwe y'isukari n'indobo 44 z'amavuta y'amakoto. Uwashikirije iyo mfashanyo ni Nsengiyumva Hussein Desire, arongoye ishyirahamwe rifasha urwaruka rwo mu gisagara cya Bujumbura kwiteza imbere. Avuga ko iyo mfashanyo bayikesha umwami w'ingoma ya Maroc Mohamed wa gatanu.
Kuri uno munsi uri hejuru rero tukaba twari turamutse dutanga ifashanyo y'ifutari twashikaniwe na nyir'icubahiro umwami w'igihugu cya Maroc. Tukaba rero twaramutse twitanga kuri uno munsi ugira kabiri, aho abayisilamu b'isi yose bari mu mafungo y'ukwezi kutagatifu kw'idini rya Isilamu. Tukaba rero twayibahaye kugira ngo ishobore kubunganira mu kubafasha kuronka ingaburo. Murazi yuko kenshi iyo umuntu ari naho nikora biheza birekana mugora agashira umutima hejuru yibaza ati mbega jyewe ngiye kugira gute kugira ngo uko abandi bafise kumbura uko bigira.
Nsengiyumva twamubajije igituma barimviriye abo banyagatumba. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari ukubera bahuye n'ibyago agereranije nabo mu mihingo ya hafi.
Murabona mu minsi yaze n'imvura yaraguye ngaha imirima iratwagwa, hakaba ariho abantu rero by'ukuri bari mu bukene bugaragara buboneka, bakeneye yuko boheza bagashigikirwa bagafatwa mu mugongo.
Abanyagatumba batari abayisilamu bava bibaza yuko mwabacaguye mwarobanuye mwahaye gusa abayisilamu.
Ngira nimba mwashoboye kwitegereza neza mwabonye yuko n'ivyo bagizwe benshi n'abayisilamu benshi, mugarimwe n'abandi bantu batari abayisilamu nabo nyene bashikiwe n'ingorane n'amakuba yashikiye abandi, nabo nyene bakabashoboye kuja hamwe barasabikanya kano gafashanyo. Nta muntu umwe rero twacaguye, bose twabahaye kuko bose n'abarundi kandi bose basangiye gupfa no gukira basanzwe babana bari hamwe.
Abaronkejwe iyo mfashanyo bashimira umwami w'ingoma ya Maroc Mohamed wa gatanu kubona yabibutsa akabafasha. Manirambo na Amina umwe mu banyagatumba ashimira uwabashikirije iyo mfashanyo. Aho ni mu gihe hari abazironswa ntibazishikirize abo zigenewe.
Kwa dushimye bimwe bivuye ku mutima umfashanyo umwami wa Maroc yaturonkeje abantu bo mu gatumba, turashimye bivuye ku mutima kandi tushimye twongera dusaba kuko twahuye n'ikiza cy'imvura tukaba bamwe tudagira aho dukika umusaya. Twashaka ko n'ivyakunda bigashoboka hamwe na leta y'u Burundi kubo dufasha ibisakazo. Urirongwe nawe turamushimiye mwe bivuye ku mutima kuko tubona benshi ibintu biza bigaherereyo ntitubibone, ariko kukubera we abizanye bigishika abantu bose bakabibona. Abayisilamu barashimye bimwe bivuye ku mutima.
Abo banyagatumba baronkejwe imfashanyo y'ibifungurwa ni bamwe mu miryango irenga 350 itagira hiki kumusaya kubera amazu yabo yatwawe n'unyuzure. Umukomiseri w'igipolisi cy'u Burundi Ntemako Antoine ni umuyobozi mukuru w'igipolisi kijejwe gukinga impanuka, avuga ko abasinzikaye cyane muri komine Mutimbuzi arabo mu duce twavugizo mushasha ya mbere ni ya kabiri na kinyi ya mbere muri utwo duce iyo myuzure iracibonekeza magingaya abate izabo mu gace kavugizo bangana n'imijyanga 200 ubu bacumbitse mu tuzu tw'amahema mu gace ka Warubondo nabo nyene basaba kuronswa mabati kugira ngo bikunze iyo myuzure karangira bashobore gusanura basubire mu zabo mu gatumba muri komine Mutimbu z'Intara Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Urakoze Evariste mu nama y'akarere kuraruko yo kurabira hamwe ukuntu giturire ico tuzwa barongo intara z'uraruko baremeza kwibisata byose by'ubuzima bw'igihugu byugarijwe n'igiturire mu cyanje bw'intaro ibereye bwatunganije iyo nama abatetsi bavuga ku giturire cabaye akaranda n'inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinza
Inyigisho zose zatanzwe n'abakozi bakuru bakuru mu bushikiranganje bwo mu biro by'umukuru w'igihugu bijejwe intwaro ibereye canke mu gipolisi kidasanzwe kijejwe kugwanya igiturire berekanye ko ibisata byose vya leta izingamitswe n'igiturire hari mu nama yabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi yakoranije abakozi bakuru bakuru mu buzi bwa leta mu ntara z'uburaruko abadandaza nabo mu mashyirahamwe yigenga ubushikiranganje bw'intwaro ibereye bwatunganije iyo nama bufatikanije n'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano Silvestre Marora umukuru w'ibiro vy'amaho muri iyo nama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano yavuze ko bibabaje cyane kubona igiturire kizingamika igihugu mu gihe ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rigaruka kenshi kugwanya igiturire ati gezaho
ingingo zina mu ibwirizwa shingiro zari zo kwiyamiriza igiturire abarundi bose baratoye baravuga bati ibintu by'ibiturire ntitubishaka kuko birakenesha biteza urubwa bisubiza igihugu inyuma mugabo ubu nivyo byasasa ibindapfa wewe wabaye mu santeri uri kurakiranira icyo kibanza muri conseil communale hariya umugore wawe ukamubwira uti tugira tuce twubaka kaga parcelle none ku mushahara wa 120,000 200,000 cyabyo baka parcelle mwako none ivyo biturire none icyo gihugu kizotwagwa n'ibiturire kigatwagwa na fraude n'igihugu nyabaye mugezaho
abajejwe intwaro mu ntara z'uburaruko bati uwo hakana ko igiturire kigisibije yoba aswaganije Anise niyo nkuru ni buramatari w'intara ya Kayanza.
Aha sinoje mbere yaye ngo mvuge yuko mu Kayanza atagiturire kiriyo cyangwa atafraude iyo no bandiko ndabeshe. Muri bijya bisita byose mwadondaguye hariho ibintu bishaka kuba bitameze neza. Aba mu gipolisi nkoko mabarabara nkaba opeji turabyumva. Aba mu butungane twirirwa turabona ibibazo bijanye n'inkozi z'ikibi zirekugwa Hey gituma zareke ukabura abafasha abana ku nguvu barekura tongera tubafatisha ukubiri bazane navyo ugasanga rimwe mwe twana vyibagiye biheze uko
haba mu Kayanza imuyinga ingozi ndetse no mu Kirundo abajejwe intwaro bavuga ko bagihagurukiye intambamye ihari ni iterabwoba ariko ritabahagarika kubandanya mpabase Jean Berkimas ni umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Muyinga
ntara Muyinga kubijanye na fraud no vuga ko ubu aragahengwe twaragihagurukiye turazibira n'abantu bose bakora fraud mbere gushika naho dutangura kuronka amenasi ngo mwewe ntimuwute ngo abandi bo ngo byagenda gute ngo ivyo muri ko murigira ngo turaronka amamenasi mugana cyo tubabwira tuti wanka wareka tuzokwiruka ko nibirenge bishuhe
umugambi wo kugwanya igiturire mu bushikiranganje bw'intwaro ibereye ufashwe mu mugongo n'igisata cya ONI kijejwe iterambere PNUD Christine Nkurunziza yaserukiye ico gisata cya ONI muri iyo nama avuga ko kubona bahaguruka bagafasha muri uwo mugambi ari uko igiturire caba yakaranda
igisata cya ONI PNUD kijejwe iterambere kirinze gihaguruka kikiyumvira gufata uburundi mu mugongo mu kugwanya igiturire nuko igiturire kiba cyafashwe nk'uko arakaranda nuko kiba cyafashwe nk'uko ari kiza dushake dufata akarorero kuri bimwe bimwe tuvuga igiturire mu gisata cy'amagara y'abantu muce mwiyumvira iyo umuntu ajejwe gutanga imiti hakaza kwivuza umuntu aje kwivuza malaria akamuha paracetamol nuko uvuga ngo abantu barapfa bakarangira
Jambo siko nta impere umwunganizi w'umushikiranganje mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe intwaro ibereye avuga ko ibikorwa nk'ivyo vyatunganijwe kuva ku nzego zo hejuru ati ni mu ntumbero yo gufasha bose kugira ngo ubuzobandanye kijya ntazoronke icitwazo
n'umuhave mwibaza ko ari ibikorwa byega izi ntara zine gusa ni ibikorwa twatunganije mu gihugu cyose muhave mwibaza muti none kumengo hari habibagiwe twarateguye rero icyo no kwita rukokoma yabo bo hejuru bavugwa ariko bajyanye n'ibibujumbura bajya ibiturire binini cyane amamiliyari bajya baja mu masoko yuko bakamabarabara n'ibindi bajya bagwiza tunga bakomakomeye cyane urumva rero ko ari igikorwa cyatunganije ku gihugu cyose kandi cyiteguriwe mwe bihagije kuburyo uzosigara akijya atazohava yitwaza ngo ntavyo yamenye
mu gusozera iyo nama hashikirijwe inyishu zishoboka kugira igiturire kiranduranwe n'imizi mu ntara z'uburaruko umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro ibereye yasavye ko imvugo zojana n'ingiro Ingozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya America.
Turagushimiye Jean Bosco sentare nkuru yo mu ntara ya Muramvya yafashe ingingo yo kurikura ivyagateganyo abanyeshuri batandatu kuri 11 bapfunzwe bagirizwa gutyoza umukuru w'igihugu. Mugenzi wacu Rosine Munezero yaganiriye no mushingwa manza wabo banyeshuri Maître Eric Batungwa nayo tubatega amatwi.
Maître Eric Batungwanayo, mwotubwira muri rusangi abo banyeshuri icaha kibagira niki?
Icaha abo banyeshuri bagira nuko bacyoje umukuru w'igihugu nkuko babivuga ngo mu nzandiko aho bashyiringitije mu bitabo by'ishuri rya Sciences Humaines hari ifoto y'umukuru w'igihugu. Icaha rero babagirizwa gitegekanywa n'ingingo y'amajana 379 y'icenda gitabo cy'amategeko mpanabyaha.
Yego, twumvise ko batandatu muri bo baba rekuwe nabashoboye kumvirizwa canke nabicaha kitagiriye.
Abo icaha kitagiriye ko nk'uko biri urubanza ruracari mu masohoza. Aba rero abo nabo bari barengutse n'abana bakiri bato cane. Umukuru yavutse mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani muto nawe akaba yavutse mu mwaka w'2000. Rero nk'uko amategeko abitegekanya bategerezwa kujanwa imbere y'umucamanza kugira ngo yige ibijyanye n'ugufungwa canke by'ukurekugwa by'agateganyo mu minsi itarenga indwi. Abo bana rero bakaba bari bahagaritswe itariki 3 z'ukwa gatandatu. Uno munsi bakaba rero bari barengutse imbere y'umucamanza kugira ngo yige ibyo bijyanye no gufungwa kwabo ko baronsa umwidegenzi w'agateganyo. Ko niko byagenze naho ubundi ho urubanza amatohoza aracabandanye gushika ubitwa bera mugabo amatohoza arabandanye.
Muravye ibyo bibagira mwebwe umusanzwe umukono wabafashe imbere y'amategeko ico caha kibagira muragisanga koko mu mategeko aha nabo banyeshuri
ico caha bagigwa ni kivuga yuko ari ku bintu biba byatiye mu nzandiko canke mu majambo turiko turaraba ntibinahuye n'ibyo bivugwa ko bobo bagirizwa ko bononye ifoto ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Icyo caha nacyo abo bana bose barabihakana ko n'ibyo bitabo byakoreshwa n'abana ishuri ryose washaka bakanabitiza no ku yandi mashure abegereye. Muri make rero icyo caha kuri bobo banagihakana. Umuntu ariko araraba niyo ngingo y'amajana 378 uko ibivuga icyo caha ntibari bakwiye kucica gutyo kuri abo bana bwabo haracyari hakiri kare kugira ngo tugire icyo tubivuze ko mbure nitwaja mu ibyo n'ibyo by'urubanza ko kamere k'icyaha gashobora no kunahinduka bitewe n'uko amasohoza agenda atera imbere.
Abo bana wumvirije n'abana bakiri bato ba mu myaka sinzi ko hari kiringo mu camanza we bayategekanije kugira ngo ubwo rubanza rushobore kurangira hakiri kare hanyuma kumbure abambitswe izera bashobore gusubira ku ishuri.
Ibiringo nk'uko nabivuze urubanza rukiri mu matohoza umucamanza wa mbere yiga ibyo byerekeye kubaha umwidegenze cyangwa ko babandanye bafunzwe umwidegenze nabo bakaba bawubaronkeje muri uno mwanya tuvugana bakaba bari barindiriye yuko bashobora gusohoka ibohero rikuru rya Murambo. Rero ku bana bakiri bato gutyo ahanini umwidegenze bavuga yuko ari kubara kuko n'ingingo y'amajana kabiri igitabo kigenga kuburanishwa ry'imanza z'ibyaha bitegekanya kuvuga yuko ibintu byose bijyanye no gufungwa k'umwana akiri muto iba nk'ingingo ya nyuma mu gihe atakindi kintu cyokorwa.
Yego, murakoze Maître Batumwa nayo Eric ku nsiguro muduhaye kuri urwo rubanza.
Murakoze cyane.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kiganiro cyo kuri isaha mugenzi wacu Thomas Kamirindi yaganiriye n'umukuru w'ishyirahamwe ry'abayisilamu mu Burundi Komibu, akaba na mufti w'u Burundi Sheikh Sadiki Abdallah Kajandi ku bibazo bitandukanye birimwo ukuntu abayisilamu babona ikibazo cy'intagondwa. Aratangura yishura ku kibazo cy'umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Olivier. Tubatega amatwi.
Nagomba kubaza nyakubahwa Sheikh Sadiki Kajandi ikibazo gikurikira. Yatubwiye yuko ari mu kwezi kwa Ramazani, kari ukwezi kw'ikigongwe guharirana, gushikiranira n'abantu, kwiyunga. Namusaba yuko nimba byoshoboka atantambanye ko yokwegera ujya mushinga ntahe bacanyemwo bapfa ibijyanye n'uburongozi bakiyunga bakaja hamwe muri uku kwezi kw'ikigongwe ko kwitondesha ku bayisilamu. Nimba ari bidashoboka ntahadashobora kubwira abamutegera abamukurikirana muri uyu mwanya impamvu yotuma badashobora kwicarana bashobore kumvikana bunge umuryango umwe apana kwicamo ibice bibiri nkuko twabibonye cyagiye bitera ingorane zitandukanye muri iki gihugu cy'u Burundi. Byoba byiza cyane muri uku kwezi bikagira icyo bishikanye ko abantu bamwe bagiye bashamirana bapfuye ubwo burongozi. Hama ikindi ni kumushimira ku buryo ashobora kwitangira abaserukira mu bikorwa biwe bamushinze, no kumusaba gukurikiranira nk'umurongozi gukurikiranira hafi ugwaruka n'idini rya Isilamu. Kuko biravugwa yuko hariho abantu usanga bariko bazunguruka muri aka karere k'ibiyaga
bigari yego
ruko bosha waruka yuko bashobora kubajana mu migwi igwana nka Islamic State aba El Shabab ndetse n'indi migwi aho no kuba nka karere zarabonetse mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi nko kumatohoza nimba yoba yarayakoze yoba atari rabona ibimenyetso bigaragaza uwo mugambi wo kosha ugwaruka yuko babinjiza muri iyo ntambara bita intambara ya ntagatifu. Yoba ariko arakora iki kugira akingire ugwaruka bw'u Burundi ko rukinjira muri ibyo bintu nkanyakubaha umurongozi aserukira idini rya Isilamu mu Burundi. Ndabashimiye ko kari baduhaye ndetse n'abari mu buhinga bw'ibyuma nimukomere.
Ndagushimiye nanjye cyane Olivier. Hanyuma duhamagare na Terence noneho Sheikh Kajandi abasubirize rimwe. Terence, wiriwe neza?
Niriwe neza munyamakuru. Ndaramukije kandi cyane no mutumire mwatumiye Sheikh Kajandi.
Hita rero umubwira ibyawe.
Yego, jewe ikibazo cyanjye nagomba ndagitumbeze ni kijyanye neza ukwezi kwa Ramazani. Nagomba kuvuga cyane ku uravye mu bihugu bimwe bikurimo abayisilamu haboneka cyane ukabona havutse imigwi tuvuga imigwi y'abiyahuzi tuvuga abihebyi. None idini rya Isilamu cyanke ikoboye harichi ivuga ko kumengo ahenshi baza baje kandi ugasanga baje kwica mu ruvunga ibivuga ko kandi ibyo byose babikora benshi bitira idini barimo ya Islam ko wani ivuga ko iki cyangwa idini ivuga ibivuga ko iki
ye urakoze cyane rwose Sheikh noneho rero Olivier na Terence Olivier ati niwegere umuntu mutavuga rumwe mu burongozi bw'umuryango w'abayisilamu icyakabiri ati ugomba gukora iki kugira ngo ukingire urubyiruko abantu baza kurushaka bifuza kurujyana mu mitwe y'iterabwoba Terence nawe ati iyi migwi yabihebyi idini rya Isilamu hari icyo rivugaho
ego murakoze nyakubamisha makuru ngongera nkashimira cyane Olivier ku bibazo byiwe yagize kunshikiriza icyo nagomba kumenyesha cya mbere ni uko kudahuza ibyiyumviro sukwankana muri demokrasi umwe wese afise icyumviro ciwe afise n'ukuntu yakira ibintu rero ni haba hariho umuntu angwanya ntibisigura yuko twankana turaramukanya kandi tugasenga hamwe no guhagarara kujya kuntu tuvuga tuti duhagarara ku mirongo kuri swafa turahagararana neza nawe duhuye n'isalamu tugahana ntibisigura rero yuko twankana niyaba afise ibimenyetso bimwereka yuko jewe twankana n'urya muntu yo bigaragaza akabyerekana mugabo iconzi coco nta muisilamu agumanyijwe akazikiye nta muisilamu afunga ramazani agifite inzigo y'umuntu badasabiranye ikigongo muri ico gihe rero mu gihe yagwanira uburongozi muri ico gihe nubushake byo canke n'ibyiyumviro vyiwe ntawo muhora ibyiyumviro vyiwe ariko rero byaragaragaye yuko abayisilamu bagaragaza uwo babona yuko akwiye kubarongora ico ni ca mbere hanyuma ica kabiri naho yoba yavuze sinzi kubyerekeye iterabwoba karamu se hafi kuko ndahantu nta karamu nashoboye kuronka
ye mu magambo make aragusaba gukurikiranira hafi urubyiruko rw'abayisilamu urakora iki kugira ngo ubarinde abantu bashobora kuza kubashakamo kubajyana mu mitwe y'iterabwoba kubera ko yavuze ati muri ako karere hari abantu bigaragara ko bazenguruka bigisha urubyiruko kubajyana mu mitwe y'iterabwoba
urakoze cyane nyakubamenyesha makuru ego ibyo birashoboka kuko bavuga mu kirundi ngo nta mwonga ubura isato ibidayizwe ariko mu buryo bwose twebwe turagerageza murazi ko dusenga gatanu ku munsi iyo turi mu misigiti gusenga insiguro n'inyigisho zigisha amahoro zigisha urukundo zigisha gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda icyo utifuza ko kigushikira ntuzi ukifurize n'uwundi ntiwifuza kugira inzara ntiwifuza kwicwa ntiwifuza gutotezwa ubwisilamu rero bushaka umuntu arangwa n'amahoro yigisha amahoro kuko ubwisilamu niryo zina ryabwo n'amahoro rero twebwe turakora uko dushoboye kose tukagerageza kubwira abashefu n'abayimamu kenshi bakorera mu misigiti yuko boza barigisha kuramisha amahoro kugendera amahoro kubindanga n'akarorero ku bandi muri icyo gihe rero urumva yuko mu nyigisho haravamwo inyishu nziza hanyuma twebwe nk'uko turi abanyagihugu b'u Burundi turakunda igihugu cyacu cy'u Burundi kuko bavuga yuko n'indongozi y'igihugu idashobora gukirongora yonyine itegereza gufashwa n'abanyagihugu irongoye natwebwe nk'abanyagihugu b'u Burundi turakunda igihugu cyacu kandi turafasha mwigisho tuti ntukice ntugasambane ntukanywe ibiyobyabwenge kandi tukigisha amajambo matagatifu ya Korani yavuga ati urayoboka Imana wongere uyoboke n'inzima yayo hanyuma wongere uyoboke n'abatware babatwara inyigisho za Korani ntagatifu rero twebwe nk'abayisilamu turayoboka abayoboke kandi rero ubwisilamu abantu nibabutegere isilamu si terorisme isilamu si ubwicanyi isilamu ntitoteza uyo muntu wese w'umwicanyi nk'umu izina rya isilamu mu izina ry'umwicanyi uwo wese azana akajagari nk'umu izina rya isilamu mubwire yuko atari umwisilamu ari umuntu yatoranye inzira mbi ya shetani ubwisilamu nta n'umwe buteka kwica nta n'umwe bubwira ngo ugende ugire terorisme nta n'umwe buvuga ngo ugende utoteze kandi ugende ucyoze abantu abo bose ni inkozi zibiri bakwiye mboneho n'akaryo mbere ko kuvuga yuko isi yose abo bantu batokwitwa abayisilamu nturumva hijya no hino bavuga ngo abayisilamu y'intagondwa abayisilamu ba terorisme iryo zina y'isilamu niba ari kureho bavuge bati n'intagondwa nabicanyi n'inkozi ziribi n'amashetani gutyo rero uvuze gutyo ndagutegera ariko muvuze ngo n'abayisilamu b'intagondwa iyi zina rya isilamu ni muri kure ko ntibakwiye no kwitwa isilamu ntibakwiye no kuba igice cya isilamu kuko isilamu n'amahoro ndanga n'ubumwe n'urukundo na kare mu nyigisho rimwe Imana kenshi yatwigisha avuga ati urakunda mugenzawe nkuko wikunda icyo utifuza yuko kigushikira n'izo cyifuriza uwundi isilamu rero yigisha gutyo ni nka kurya nyine mu nyigisho turonka muri isilamu bavuga yuko umuntu yokwama asabikanya n'uwundi kubera yuko ku munsi w'umuhero Imana rugira byose izokwingiza mu muriro hanyuma rero uvuga uti Imana ko jyewe nasenga jyewe ko nakuyoboka jyewe ko nagira ibishoboka byose kugira ngo nze ndonke ijuru none uno munsi ko utampaye rya juru naharanira Imana izokubwira iti narashonje ntiwangaburira naranyotewe ndicwa n'umwumwa ntiwampembura narambaye ubusa ntiwanyambika hanyuma rero uyo muntu azoca avuga ati none Mana nari kukwambika ndakubonye hehe none Mana nari kukugaburira ndakubonye hehe none Mana nari kuguhembura ndakubonye hehe Imana igacivuga iti iyo wabona cya kiremwa cyanje cy'umukene umworo iyo wamugaburiye wari kugaburiye jyewe iyo wamwambika wari kuba wambise jyewe iyo wamuhembura wari kuba uhembuye jyewe kira none rero mu gihe utabikoze ibyo inzira yawe niyo mu muri udahera
niko se sheke aho mu Burundi hari mwebwe abayisilamu hari abasore hari inkumi mbese urubyiruko mwari mwumva bagiranye imishyikirano cyangwa se bagiranye ibiganiro n'abo bantu Olivier yavuze baza kubashakamo abo bajyana mu mitwe y'iterabwoba ibyo bintu ntabwo mwe rabyumva
mbega ujya muntu w'umwicani cyane w'inkozi z'ikibi urabona ko ari ibintu ku mugaragaro ariyegeza hariho uwo tubona n'uwo tutabona uwo tubona turamuhanura atunaniye tumushyikiriza ubutegetsi twabanje kumuhanura ariko rero jye uko nubivuga mu Burundi n'iteka n'itekane ntihaba twavuze tuti ntamwo ngo uri isatu bidahiye ariko nta nguvu yobifise kuko n'abagombye kubigerageza barabonye ko mu Burundi bidashoboka baragomba gufata imisore bayijyane hanze ariko barafashwe kandi ndiyumva ko n'ubu bakiri mu buroko
iki cyari kiganiro mugenzi wacu Thomas Kamirindi yagiranye na n'umukuru w'ishyirahamwe ry'abayisilamu mu Burundi Komibu Sheikh Sadiki Abdallah Kajandi murabandanya kumviriza ibiganiro kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kiri no mu Kinyarwanda
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM
nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanje
ni cyawe
ni cyacu
Nywanyi radio ijwi rya Amerika mantutama twi ibiganiro byacu birangiriye ngaha atuboneho akanya kugushimira abantu bose batwumvije turashimiye ingenieur yadufashije mu hinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kimenyi yatunganije iki kiganiro makuru mwashikirijwe na Frederic Nkunikije
hamwe na Rosine Munezero
turabifurije rero umugoroba mwiza n'amahoro mwese.
Ijwi rya Amerika.